Abahanya gato yakazina muntu barekuwe mu ntango z'umuhinga mu kuri uyu wa gatanu nk'uko ijwi rya Amerika ryavyemerewe n'amasoko atandukanye. Babiri kuri abantu barekuwe bahanishijwe mu nyororo w'agateganyo w'imyaka ibiri. Gabriel Fieri atwara Oricom avuga ko vyatewe n'itegeko rigenga amashirahamwe yigenga ririmwo utunenge. Ahamagariye abajejwe intwaro kudakomeza amategeko.
Turabona yuko ari ibintu vy'imitego biri mu iri tegeko rigenga ama SBR bituma amashirahamwe adakora yidegembya. Kuko rarantere yo muri administration ntiyoca iza kugwa kuba haranira gatakazi na muntu kuko abo bayikondane nuko bagirijwe ngo ntibafise president kandi president nabo siyo bayitanga bo barakoze ibikenewe byose mugabo ntibaronse ubwo rupapuro.
Abarekuwe ni Sonia Yandiko Masabo, umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi bize amategeko, Marie Merusabe, umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe, Odasa Habyarimana aserukira imbere y'amategeko ya PDH, ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu, na Sivanayi n'amahoro, umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe, bari bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa 14 ukwa kabiri uyu mwaka, bariko baja mu nama i Kampala mu gihugu cy'Uganda. Prosper Runyange yajejwe umugambi wo guteza imbere indimo muri ya PDH, we hagarikiwe ngozi mu buraruko ahakorera. Bari bagirijwe ivyaha bibiri, uguhungabanya umutekano w'igihugu no kugaragariza inzego. Umushingwa manza yari basabiye gufungwa kugera ku myaka 10 kuri uyu wa kane. Mashirahamwe yigenga mu Burundi yakorera mu gihugu hagati na Kanyamuneza. Gabriel Fieri atwara Oricom yashimiye wo wese yitanze kugira ngo bateze uburirwe.
Abarundi batari bake n'amakungu bakurikiranye ibi by'iyi dosiye. Tukabashimira cane aba serukira ibihugu byabo bari hano mu Burundi. Nuko mu bantu batwara ariho abantu batumva neza na gato uruhara rw'abantu bahagarara gatakazi na muntu. Ivyo rero niyumvira yuko ubutungane bwe burakora neza baburiko buriyambika umutamana.
Ya Hakizimana atwara Foricon FW ayibonamo igicapo c'ubwigenge mu gihugu.
Etona ko ingingo ije kongereza ingubu mu byo ndo hanaga takazi na muntu mbere yerekana ko byo kuri leta atako iri kwirakora kugira abana gatakazi na muntu bakore bisanzwe natwe giturimo rero n'imyo twashimye mbere tugasaba ko n'abana gatakazi na muntu nabo bubandanye buzo barakorera mu muco kugira ko muri byagi nk'ibi bintu bize birabashikira. Tunizera ko igihugu izobana yikingira abana batakazi na muntu.
Eka n'amashyirahamwe yigenga akorera mu buhungiro yanezerejwe n'iyo ngingo. Anshaka niko yagize umukuru wa Ligiteka ishyirahamwe rya mbere rihanira agateka kazi na muntu ryavutse mu Burundi, ariko asaba abafasha Burundi kumvisha abategetsi ko abahanira agateka kazi na muntu atari abansi b'igihugu.
Mugabo twababaje cyane no kubona bapfungwa bapfungiwe ubusa bakamarayo amezi abiri arenga, tugahamagarira leta yuko tosubira kuza iraburabuza abahanira agateka y'akazi na muntu bariho bakora kugira bafashe abanyagihugu. Hama ikindi nacyo twahamagarira abasanzwe bafasha leta y'u Burundi ni uko nabo nyine batoza barakoma amashyi ngo leta irateye intambwe kubera irekuye inzirakarengane zari zifungiwe ubusa, ahubwo boshiramo ingufu bakaza barabaza barabuza canke bakabaza igituma leta y'u Burundi iguma iburabuza abahanira agateka kazi na muntu. Nivyo n'umunezero nabo nyine ndumva ko banezerwe iyo babonye abantu barekuwe nk'uko natwe tunezere. Mugabo gushima ngo leta yateye intambwe sivyo namba.
Ibi niko yagize abihurizako na Maître Pascal Runyange, umwe mu bashingwa manza baburanira abanyororo barekuwe.
Aba bantu tuburanira abona bari abantu bo mu gateka kazi na muntu kandi bafasha Abarundi, bafasha Abarundi mu bibagoye byinshi mu bisikana bari mu bintu by'uburimyi, bafasha ariko butunze Abarundi benshi. Rero ni byiza turizeye ko kandi bizoshoboka bagasubira mu buzima bwabo, si abantu bankigihugu, si abantu na gatoyi, n'abantu bagikunda bagikorera kandi igihugu kina bagikorera.
Muri kahise ka vuba ni imboneka rimwe y'abantu bagirizwa ibi byaha barekurwa mu mwanya muto nk'uyu inyuma yo kugezwa imbere y'umucamanza. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.